Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba. Igisirikare cha Congo FRDC n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugi wa M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi.
Imirwano hano muri Kirori yatangiye ejo mu masaha ya saa 8 iri hagati y'abazalendo na M23. Ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ijwi rya Amerika ryamuhinduriye ijwi giwe ku mvo z'umutekano. Muri make kandi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018. Yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu na matora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 kuno mwaka turimo. Hakurya ya Kongo mu Rwanda, ambasador w'ico gihugu muri Bwongereza yanenze gahunda ya leta y'Ubwongereza ku kibazo cabimukira. Ku mugabane wa Afrika ijyanye no kwisa, abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger bemeye ikiringo mfata kibanza c'amezi atandatu. Ibyo ni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye. Ni mukanya isasemba hafi ya maradiyo yanyu. Reka makuru yacu tuyahere muri Niger. Abasirikare bakoze coup d'etat bemeye ikiringo mfata kibanza c'amezi atandatu. Abasirikare bongeye kandi bemera ko Algerie iwe muhuza mu gutorera inyishu ibibazo bihanze Niger n'abanyagihugu bazo. Fidel Niyongabo.
Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune yashinze umushikiranganji ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu ca Niger mu gihe ca vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo. Kuri uyu wa mbere, abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba abahuza ku kibazo ca Niger bizokomeza kurushiriza inyishu ya politike muri ico gihugu. Avuze ko bizotuma inyishu ikiye mu mahoro itogwa ku nyungu y'abanyanije n'iy'akarere kose ko muri Afrika mu burengero. Mu itangazo kuri uyu wa mbere, abategetsi ba leta ya Niger bavuze ko leta y'igihugu cyabo mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza. Muri icyo kiringo, impande zose zegwa n'ikibazo cya politike cyo muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo byose mu gihe ataruhande na rumwe rukumiwe.
Fidel Niyongabo, urakenuye tuvengaho muri Niger tuja muri Ukraine au mushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu. Dimitro Kuleba yavuze ko yemera neza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoshobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya iha Ukraine imfashanyo ya gisirikare. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell, Dmytro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abademokrate n'abarepublikani ba Amerika. Kuleba yemeje ko kuba batategekanije imfashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi 45 iri imbere yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi y'ubufasha igihugu ciwe. Dmytro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko imfashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye Ukraine, kwikenewe kandi no ku nyungu zacu bwite. Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye amenyesha makuru k'Uburusiya bubona ko azogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambigwa. Yamara yavuze ko yiteze ko Amerika izobandanya gufasha Ukraine.
Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize muri Misiri. Abantu baba ba 40 bakomerekeje n'umuriro wadutse ku biro bikuru vya polisi biri mu buraruko bw'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri ico kibanza nyene, abandi batwagwa ku bitaro. bategetse bavuga ko bitaramenyekana neza icyatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka Ismailia. Imiduga yo mu bwoko bwa Musehabaniha ishika kuri 50 n'indege zibiri byarungitswe muri icyo kibanza gutabara. Imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri Misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro. Iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa 8 mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru i Cairo uhitana ubuzima bw'abantu 41.
Oriane urakoze. Hagataho abarwanyi babiri n'abapolisi babiri bishwe mu gitero cagabwe ku kirindiro c'abapolisi muri Pakistan.
Icyo gitero kitari citezwe ku munsi wa gatandatu cagizwe n'abagwanyi barenga 10 mu karere ka Mianwali. Mu gitondo cy'umunsi w'Imana igipolisi cyari cyamaze guhagarika icyo gitero. Abategetsi bamenyesha ko abagize icyo gitero bava mu gice cy'abagwanyi ba Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP bazwi nk'abagwanyi b'abataliban bo muri Pakistan. Igipolisi cyari giherutse kwivuna abansi mu gitero nk'ico cyagizwe na TTP kuri ico kirindiro cha Makarwal mu ntango z'uyu mwaka mu karere ka Mianwali. Muri ico gitero abagwanyi babiri barishwe.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungura jacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko za leta ya Kongo FRDC mu mpfunyapfunyo n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi. Jimmy Shukurani bakomera adufitiye inkuru irambuye.
Nkuko byemejwe n'abaturage bo muri sheferi ya Bashali bavuganye n'ijwi rya Amerika, iyi mirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishize. Yabereye ahitwa Kirorirwe, kamwe mu duce tugeze groupe ya Bashali kayembe mu teritwari ya Masisi. Aka gace kari muri twinshi twigaruriro nayo mu 23 mu kwezi kwa gatatu gushize, ubwo uyu mutwe urwanya leta ya Congo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi ya Bashali arimo na Kicanga. Umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ku duce twibasiwe cyane ari Kirorirwe. Avuga kwibyatiye abaturiye Kirorirwe guhunga berekeza handi hantu hatandukanye.
Nibyo, imirwano hano muri Kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya 8 iri hagati y'abazalendu na M23. Ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo, abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira Peti Masisi aho EAC iri. Abariho abaturage baza guhungira.
Uyu muturage yongeraho kuba impande zishya miranyeze teganye mu misozi ya Nturu na Muyange kuburyo isaha yariyo yose ntambara ishobora gukomeza.
Se yaje kubasubiza inyuma, basubira inyuma bahera ahitwa Iruvunda, naho M23 ikaba inari hariya kuri antene. Kugeza ubu ngubu rero abaturage muri Kibarirwe nakikije bose bagiye birukankira kuri EAC ni kuri Peti Masisi. Naho kugeza ubu ngubu aho FRDC yo ihagara yeni ahitwa Kumutara.
Muyaye James wo mwishyirahamwe Agissons pour la République rikorera muri ako gace avuga ko M23 ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya wazalendu.
M23 yatangiye kwataka ama defense y'aba autodefense aribo bazalendu, iza kwataka abazalendu bari bari hakuno hakuno ya Nturo urya ubwo babatatse babazalendu nabo batangira kurwana nabo. Nta sasu na rimwe rya FRDC ryigeze risohoka. Ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendu.
Mu masaha make imirwano itangiye, ubuyobozi bwa yo 23 bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zateye ibirindiro byayo. Muri iryo tangazo M23 ikomeje gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya M23. FARDC nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma, ahubwo nayo ikaba ikomeje gushinja M23 kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushira imbunda hasi ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byatse abaturage impungenge Olivier Kanyejomba ni umuyobozi wa societe civile nshya mu territoire ya Masisi
ibintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya FRDC na M23 bamwe basoye urupapuro none bavuga yuko batewe na FRDC FRDC nayo ikaza ivuga uturere twagiye dufatwa na M23 yigaruriye yari yaravuyemo turugusanga ko ejo nangwe ejo wundi muruge kutwakiraho tukazabura naho turengana
Depute Safari Nyagatare Olivier watowe n'abaturage ba territoire ya Masisi ku rwego rw'intara y'Ikivu ya Ruguru we ahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi
Iki duhangayikishije n'abaturage bari guteseka cyane urabona ino ntambara imaze imyaka ibiri irenga abaturage bari guteseka abantu barahunze kuva za rucuru ne bifata za Masisi ubu ngubu inkambi burengo ziruzuye izakanyarucinya biruzuye za rusayo haruzuye abaturage ntibafite ibyo barya babayeho nabi abaturage babeshijwe no guhinga ntibagihinga ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye ni ikibazo gikomeye cyane abaturage bari kurara hanze bari guteseka bari kunyagirwa abana ntibakiga byo murabizi inzira yose banyura mu kazi umutekano abaturage bagataha inzira twashigikiye
iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa leta ya Kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na M23 Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Jimmy Shukrani bakomera urakoze tukiri muri Congo Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 amaze gutangaza yuko azokwitoza nka president mu matora yazoba mu kwezi kwa 12 uno mwaka iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu mwanya uri imbere ya hariko turanze tumira mate gato hamaduce tuja mu Rwanda Uhagarariye u Rwanda mu Bwongereza Ambassador Johnson Businge haranebagura umugambi wa leta y'Ubwongereza ku kibazo cy'abimukira yavuze ko Ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu bava iwabo Venuste Nshimiyimana aratubwira ibindi kuri ino nkuru
mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'umuryango Led by Donkeys womfataga amajwi atabizi Ambassador Businge yavuze ko ashyigikiye gahunda yo kohereza mu Rwanda bimukira n'abasaba ubuhungiro mu Bwongereza ariko yavuze ko Ubwongereza bukwiye kureba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo ati nabwira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza kubibeshya cyane
bakwiye kugira gahunda ihamye igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu Bwongereza kubera ko magingwa ya abantu benshi ntibaza hano kubera ko hari intambara mu bihugu byabo oya baza kubera ko nta yandi mahitamo bafite baza kubera ko nta mizero y'ejo hazaza bafite ntibikwiye ko iki gihugu gikomeza kwifata nk'aho ari cyo cyakiri impunzi neza kizigirira impuhwe kizirinda kizifasha bashyize mu bucakara za miliyoni z'abantu mu gihe cy'imyaka 400 bashenye Ubuhinde bashenye Ubushinwa bashenye Afurika
Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge yakomeje avuga ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ari intambwe ikomeye mu gushakira ikibazo cy'abimukira umuti ukwiye nibutse ko aya majwi yayafashwe atamenyeshejwe mbere uyu muryango Led by Donkeys mugezeho unyuze ku witwa Fen Saunders yo buri kigo Chelgate cyagiraga inama Johnston Businge igihe yari ministre w'ubutabera mu Rwanda yavuze ko ibyo yabwiye umunyamakuru amufashe nawe amajwi atabimwemereye yabimubwiye nk'umuntu ku giti cye kwatavugira leta y'u Rwanda nayo yavuze ko atayivugiraga ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko umuvugizi wa leta y'Ubwongereza atangaje ko bagikomeye ku mugambi wo kohereza impunzi mu Rwanda kandi ko bazakomeza kusobanura mu nkiko urukiko rw'ubujurire rwemeje mu kwezi kwa gatandatu ko iyo gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda idakurikije amategeko icyemezo leta iyobowe na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yavuze ko izajuririra mu rukiko rw'ikirenga
Urakoze Venuste Nshimiyimana ya nkuru rero narinje ku masonga iyo Dr Denis Mukwege muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yigeze gutsindira gashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018 yavuze ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu wa Kongo na matora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa 12 kuno mwaka ibindi kuri no nkuru turabibaza Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Aho hari ku murwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye ubwo Dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora azaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 kuyu mwaka.
Bagabo bagore rubyiruko rwa Kongo nange ndu umunyakinshasa ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi. Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye. Ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanije namwe. Ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye.
Ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane Bukavu aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanjijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya Kongo asaga miliyoni 160,000 nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakira ngo gishyika i Bukavu.
Ni umugabo ushyigikiye iterambere, umugabo ukunda abantu, uhora hafi y'abaturage. Twabyishimiye cyane rwose kandi nizeye ko hamwe na Dogiteri Mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka.
Kuweka kandidati ya
gushyiramo kandidatire kwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya 2023 kuri njye mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi, kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu.
Uyu ariko abibona ukundi.
Njye nk'umuntu uvuka i Bukavu mbona yakare se ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki, kuko wese umunyapolitiki ni muganga. Hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki, ni ibintu bibiri bitandukanye.
Dogiteri Denis Mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usa n'abagore yaramenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Azwi kandi nk'utarya iminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili. Yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda na Uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyoko muntu mu ntambara zabaye ndanze muri iki gice cya Kongo. Agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe Mapping Report yakozwe n'inzobere za Roni byashyirwa hagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose. Kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupastoro w'imyaka 68 y'amavuko ijikurikiriza abandi banyapolitiki basaga 20 bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha. Abo barimo abazwi cyane muri politiki ya Kongo nka perezida uriho Felix Antoine Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi wari watsinzwe mu matora aheruka.
Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi mupaka.
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rwanda.
Combo taxi ni misi yose ya gatandatu ni ya Mungu igihe cy'isaha 12 n'iminota 20 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tute tubandaniriza ari amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo barimira ku nkengera za park ya Ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kwera ibikoko vyama vyaboneye imirima. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bashima kurimira hafi y'ugo ruhongore kubera ko hamera cane gusumba amasiba afise. Bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumboshwe. Uyu n'umwe mu barimira mu nkengera z'ugo ruhongore rwa Ruvubu.
Turarima ibikoko bica biza bikora kibazo rero dufise twonewe ntituronkaho tuvugira. Mugabo twebwe haraho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe amucumunyororo nyina akora impimba. Mugabo twebwe twonewe hanumwe aronka aga umbusho ibintu byiho byonye uno mwaka aho nta nwari ibikoko byose zarabimaze kabisa.
N'umuntu wari ku mutumba kibingo baremeza ko barimira hafi y'uruhongore kama wa Ruvubu barima ntibimbure. Matias Bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha.
Rero duhora dukingira mu kuparira tukaza turatsinda zisubira kubaka imiganda duce turaramo gato dari imboga tuzi turazihinda nukwamiranyere n'ururimi gonyene tugatera amabuye n'ibinombe vaho hanyuma zikiruka cyane tukagira guti nk'umuriro ugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi gishira zikakibona mu gihe imboga zikazigenda.
Ibyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'ubwo ruhongore rwa Ruvubu hari kirere kingana n'ikilometero zone tampo mu Gifaransa. Ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Make Bakunda Intwari ajeje ubwo ruhongore ari naco gituma ibikoko bibonera imirima.
Haratekanijwe yuko hagati ya karimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho zone tafu ikilometero. Mugabo dushatwisanga ba bene gihugu barima bagakoza ku karimbi ahana usanga mbere imwe n'imwe neza ari ntambamye kuko usanga batu barima baseregeta binjira muri park. Kukubura zone tafu bituma ibikoko bitagira umwitegenzi bigisohoka park bishubishikira mu mihana y'abene gihugu. Niyo teko nanye baratekanya yuko izo metero zoja ariko urumva nakantu kagihaze.
Nayo kubijanye n'ishumbusho aba babone we basaba wajejuru hongore kwa Ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwa ikigega kibigenewe nkuko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga.
Itegeko rigenga amashamba ryategekanye n'ikigega fond forestier mugabo gushika uno munsi itegeko ryabivuga mu gihe kiraja bivaye n'intunganya nshasha. Araho usanga rero abene bikwishyira kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza ubwo tugasaba leta yuko yodufasha icyo kigega kikajaho kugira ngo hamwe byoshika hakagira uwononegwa ikigobe peye gishobora gukacikora kwicuka kigega byango byoro.
Ikigega bidakunda kukijaho muri kino gihe nkuko bivugwa n'urongoye ikigo OBPE kijeje gukingira ibidukikije. Bereke Masiyatunga Imana umuyobozi mukuru w'ico kigega kugwego bw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko.
Ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga cyo tumatiho turabanura ariko nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka nubwira nk'igitegwa cuburo n'igitegwa cy'umuceri cyane cyane ibikoko by'imbogo biramotegwa cyane n'izo bitegwa twamadubana na bene gihugu k'izo bitegwa aho hantu babereka kubirima bakabirima kure yahana rubibe n'iyo shamba aho hantu rubibe n'iyo shamba bakarima ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera.
Uruhongore kamagwa Ruvubu rukora ku makumine umunani intara ya Karusi Ruyigi Cankuzo na Muyinga. Nkuko Make Bakunda Intwari ajeje urwo ruhongore kama abivuga rurimo ubwoko 44 bw'ibikoko. 80% by'ibyo bikoko harimo imbogo, indonyi, ingeregere n'ibindi bikaba birisha nkuko wajeje uruhongore kama rwa Ruvubu arangiza bivuga.
Teriva Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru y'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Dusubire gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho kuwa gatanu abacuruzi b'Abarundi banyiwe kwinjiza ibicuruzwa vyabo ku butaka bw'ico gihugu mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Vedaste Ngavo.
Ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi bashinze guhotera abacuruzi b'Abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu Burundi. Abagize rimwe mu ishyirahamwe rya Societe Civile muri Uvira kuri uyu wa gatanu biro mu muhanda wa Kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'u Burundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'abarundi baza gucururiza mu mujyi wa Uvira ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika imyigaragambyo gusa mu muhanda wa Kavimvira ujya mu mujyi wa Uvira bamwe mu bagize societe civile bagendaga bagarika imodokari bareba niba nta barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo mafikiri mashimango marke uyobora imwe muri iyo miryango muri Uvira avuga yuko bangiye abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri Uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahotegwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda wa Gatumba Bujumbura
kila burundi wote munyeko navuka burkongo kuvuya huko munyeko na mizigo
buri murundi wese uri kwambuka azana muri Kongo musubizayo kuko imizigo turi kunyaka kugira ngo tugere kuko byaturakanye kuko bafasha abagenzi n'abacuruzi b'abakongomani n'ubwo bageze mu Burundi bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa Gatumba Bujumbura bari muri imyigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite
cyewe taratugogwa ejuru ya kumipaka turabandanda za bato bato kumupaka ariko tukavuga tugura kandi muri Kongo tujene mu Burundi tukaronga ngorane bakatunyaga bakabijana hatuko turasaba natwe abakuru batufashe turagogo abana tufite abana abagabo ndakazi bafite
barambure mbuzi yose ntwambara mbuzi mbiaya kama mbiaya ya mbuzi shasha ntwambara mbuzi shasha utwaye kilo kisukari kyo kunywa baraki twara utwaye amavuta yo kuteka barayatwara kilo kimwe kinyama barakitwara nituzi kutugire gute
aha ku mpaka wa Kavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'abarundi twasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri Kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira
abantu bari bazanye imiwe n'amavoka ni tomati hari ya ruguru na wari yazanye intuze biharake byose baciye babitora barabishyira abantu bimwe amashe barafata igipanga bakaza bayatemagurira hano mu gishanga nkaho abajya bamere bino baca bambara amashashe mu mutwe bakaca babijyamo bakabihonyoreramo zose bakabyicira hasi
ngo kubera iki
ngo nta murundi ngo iyo dugiye kudandariza kuko ngo n'ubuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngabikuye n'abijyanye mu Burundi umupolisi bitajerove ngo aca bibaka
kubera uku kwangira aba barundi kwambutsa ibicuruzwa muri Kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga amazi imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka
bazana ibitoki bazana ibiharage bazana bazana imihwi bazana ibitunguru ibintu nyene by'injya nyene byose umwe wese yarangura icyo yiyumvamo nta n'umwe yinjiye
bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahotegwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhotera abaturage imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mpaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi yanyura abantu barenga 2500 abarundi bashora ibishyimbo inzoga inyama imbuto amakara muri Kongo abakongomani nabo bagashora mu Burundi isukari amavuta n'ibitenge Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze no kuri we duce dusozera kwa makuru yo no mugoroba ariko imbere guhana gahindukira nshuti bakunze ibijuru rya Amerika ngende ndayukije muri make ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Dr Denis Mukwege yatsinda agashimwe kitiriwe Nobel mu 2018 yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri mwabyumvise kandi muri make muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inteko za leta FRDC n'abarwanyi ubutegetsi bw'ico gihugu bo muri M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi naho kuyerekeye u Rwanda uhagarariye ico gihugu mu Bwongereza ambassador Johnson Businge anebagura umugambi wa leta y'Ubwongereza ku kibazo c'abimukira asanga Ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo idoni idyano makuru yose mu heje kumva mu ncamake n'andi numvise murashobora kongera kusubira kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Ningaha rero nshensoze ramakuru no mugoroba yakoze Nadia Taha na engineer Ellen bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane ninahazwe niwe mwari kumwe kuri micro Edir Gwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose ekipe yo no mugoroba tubipurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose mubwire ijoro giza mu banyu no mu vyanyu na hejo aho bukera mu bindi biganiro by'ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.